radio indundi culture amakuru mu kirundi
Nolis Nduwimana
Mwiriwe mwebwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabahikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira Amashirahamwe hadahanira inyungu za politiki Parfeme na Oricome arasaba ko bashikiranganje bashashe abagize leta yarayishinzwe mu Burundi bozarabaje gutorera umuti ibibazo bihanze bisata bitandukanye by'igihugu abayirongoye bavuga ko badashimishwa n'ibyaranguwe na leta yahahora ababyeyi barereye ku mitumba ya Busenge na Higiro aho ni muri komine muhuta mu ntara ya Bujumbura bavuga ko batewe impungenge n'urugero habigeme bari kubatwazwa ko indazindaro igituma ko n'ubukene uvugwa mu mijyango ngo ubushikiranganje bujejwe indero nabwo unegura kwinyigisho zibanze zihabwa abana batarashikana ikiringo cyo gutangura umwaka wa mbere wa shuri nshingiro rutaratera intambwe uruharura ku bice 17% gusa harico gituma butangaza ko ari impinduka igiye kuba utuma amajwi abashikirana Mathieu Habona Yesu twese twongeye kubahikaza
Radio Indundi Culture
Dasubiye kubaramutsa ishiramwe Parfeme gishinzwe guhamagarira abarundi guhindura ingendo rirasaba leta yaraye ishinzwe ko yoba yije gutorera umuti ibibazo bihanze abanyagihugu muri ibyo urongo iryo shirahamwe havuga nk'ubukene bw'ibitoro hamwe n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane Faustin Dikuma na yanasabye ko abagenywe muri ayo mabanga bokora ibyo bajejwe bigenga
Yeta ni ya gatatu kuva umukuru w'igihugu atorewe kurongora imanda y'imyaka ine. Harabaye leta ya mbere ya Alain Guillaume Bunyoni, haraba leta ya kabiri ya Gervais Ndirakobuca, ubu haje leta ya gatatu ya Nestor Ntahontuye. Bwe rero tubona ko leta zibiri za mbere zarananiwe gutora inyishu ku bibazo bihanze abantu. Zigiye bya bibazo bikiduhanze kwa kundi, mbere byariyongereye. Iyi leta ntiyarikwiye kunanirwa kuko ntiyananirwa nayo n'imanda y'umukuru w'igihugu ya mbere. Nawe nyene zo binaniwe no gutora ishikubazo by'abantu nyimba kuri ugu yizera abashikiranganje yashizeho iyi equipe retigiza ku rwego bita plein pouvoir opérationnel nkuva kuri ububasha bwo gukora ibikogwa abasuivi abashikiranganje bagakora ibi bintu bigisibije muri iki gihugu ngo abajenero mwengo amategeko mu general ikintu cyose mu general mwengo ntategeko abantu bose ibyo ni bya general ukamenga ko ari general arasumba umushikiranganje ngiririki kitaciye mategeko negatif we wa mu general wemenya yuko iteka rya byame no kwa mategeko y'igihugu umenye ko abarundi barushe ibintu by'ibitoro ibi bintu by'amadevize ya ibiciro iburagibize byangombwa kuburaguza gukora imigambi umuntu yikoze cyo bita liberté économique n'ibintu byinshi igiturire muri administration ibintu by'akajagara ahantu ibyo bintu bize muri iki gihugu nokuri
Ishirahamwe Oricome naryo ribona kwabo baraye bagenywe mu mabanga y'abashikiranganje botangura gushira habona amatungo yabo kugira ngo iby'intwari ibereye bitsimbatare leta nayo igatubika uwavubi urirongoye Gabriel Rufyiri abona kandi ko ihinyanyugwa ry'amafaranga leta igiye gukoresha uno mwaka yoshigwa imbere mu bisata byotuma haboneka umwimbo kurikira Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome
bubanze ubwa mbere kubyumva akabyumvishwa bakamara iminsi itatu cyangwa nibugarani wahaye baba kurugutura kugira ngo baze bavyumve hanyuma abandi bene igihugu nabaze kushore kuza gufatiraho hanyuma abari imbere y'abandi bakumva yuko bafise bagiye kuba basuku aba baraye bashizweho bagiye kuba basuku ntimumve ko bagiye kumubibanza by'uburongozi no kuronka ico bakurako mugabo bumve ko bagiye kwikorera umuzigo ndagenda bisubiremo ibi bintu bigomba gusanishwa n'iyi vision nukuvuga iyi mbono kazoza bigacha bisanishwa nibiri muri cha gitabo bita pendelevize cha gitabo c'imigambi nyamukuru c'imyaka 5 bigacha bisanishwa na cha gitabo c'igihugu cyo gwanya igiturire bigacha bisanishwa na na budget aba bantu bare bagiyeho berekana ubutunzi bwabo erega bihera ku ivyo vyonyi vya mbere bamaze kubwerekana bace babashira mu mwiherero babigishe barondera abahinga bigenga mwakino gihugu barahari n'ibyo abangwa babarondere hanze babigishe bumve mission cyane cyane ibintu biri mu gitabo bigira ibyabo
Kuruhande rwayo imwe mu migambi leta ivuga ko igiye kwihutira harimo gusubira mu bugenduzi n'amasezerano ajanye no gupanga cyangwa gupangisha hamazuye gukira leta ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa mbere kuri uyu wa gatatu aho yari kuwabisikanya n'uwamukoreye mu ngata umushikiranganji wa mbere wa leta yamenyeshije ko atakuntu leta yobandanya isembereye mu mazu ikoreramo kandi nayo ifise amazu ayegukira Nestor Ntahonuye yamenyesheje kandi ko agiye gutangura igikorwa cyo sanuri miduga ya leta itagikora hongere hagurishwe hitagishobora gusubira gukora umvirizo umushikiranganji wa mbere ni Nestor Ntahontuye
amazu yose leta ipangishije nayo ipanze dukenera base do done kugira tugire affectation ovuga efficient efficacy uko biragora nibyo twaje twemeye no munama shinga mateka kandi bazobitwishuza nta kuntu leta yopanga nayo ipangishije amazu. Ifo ko leta ibanze kokipa amazu yayo na mesure di possible bien sûr ko ari amazu kumbure bitokunda ko bakoreramo. Hanyuma ikaza kupangisha ayasigaye. Nayo ikaza kupanga ku bantu kumbure batabo lose amazu ari approprié pour le service. Ari parmi ya ma reforme ya budget programme d'utilisation efficace et efficiente de nos ressources et que ça soit humaine, matérielle et financière de toi d'office. Et qui indique la réparation des immobilisations et la vente des immobilisations hors usage de l'état véhicule et moto immobilier. Il y a logique, yuko, tout le matériel zigurish, imiduga nayo, ikachikore, shwa kudishovere kujao service de l'état. Ikikiri huta, komisyo yarashizweho nibazakiri kirakora kigejeje kure. Kuko twasanze hari imiduga ishika majana 360 ninga ishobora gukogwa ikagenda. Nidi shikiki humbi ya maepave shumura kukugulishu kwa kama motomeshi. Lokumandasi ya tanzo kupakera, mkabu jari jara koranyi. Kwa chetu ya huko misi uni wazakiri ya alevile kubati motamura kukugulishu.
Tukibugi bijanyi nubutunzi, kori ligie kujari atuzu wa kubitungwa muruno maka wa mafaranga muburundi. Jara dugi jwe mokuunga, ibigiri zwa joku wa chumi na gata nuruhusama uyu mwaka. Jiteke kanyakui mizo jira lihigwa mafarangi mbibitatu vya marundi buri mwaka. Isho senaho changi kawagwa komine higashu rakuito zako ikori lingana nibi humbi mirongiviri mafaranga ya marundi ijo bwirizwa kandi rirategekanya ibihano kubazica matwi kumakori nkayo cyo kimwe n'abatamenyekanisha ibyo batunze canke bagurishije uruganda rwa radio indundi kwiruti ho rwashimye kugaruka kubiri muri iryo bwirizwa na Mohore Mpayana
ibijyanye n'amakori leta igiye gutoza kubitungwa muri iryo bwirizwa biri mu kigabane cya mbere cyaryo nko ku ngingo ya 12 itegeka bene zo kuzimenyekanisha mu makomine zitungiwemo mu kiringo kiva ku mbere mukakaro gushika kuwa 30 nyakanga by'umwaka ukurikira inkimwe igahize ikabugura amafaranga 300,000 mu mafaranga y'amarundi buri mwaka ibi bishimwa n'ingingo ya 15 y'iryo bwirizwa mu gihe umworozi atamenyesheje izatunze nk'uko bitegekanwa n'iyo ngingo ikurikira imubwiriza guca yongera ibice 10 byayo yari kuriha n'igice kimwe kujana ku kwezi kumwe kumwe ko gucererwa kuriha bitagisi ku gitungwa kigurishijwe n'ibiguruka ingingo ya 17 y'iryo bwirizwa ishinga ko habuguzwe inka ibifatwa nk'ifara si impene intama n'ingurube nyene kugurisha karirihira ahagurishirije igitungwa uko biri mu ngingo ya 18 inabwiriza nyene kugurisha kubimenyesha uko bitagenze uko cyangwa kamenyekanisha bitari byo cyangwa ibiri mu busuma bituma itagisi ryari gutangwa ryongerwa ko ibicijana byaryo kubitunwa n'ibiguruka bigurishijwe ibwirizwa rishinga mu ngingo ya 19 nko kunka ibiguru 200,000 mu mafaranga ya marundi impene intama n'ingurube bikabugura 500,000 mu gihe kubiguruka igitungwa kimwe kirihigwa 500,000 y'amarundi inkwavu nazo 300,000 ikori ritozwa kubibazwe ringana nkuko kuri ivyo bitungwa vyose tuvuzaho hejuru kiretse ibiguruka n'ubukwavu atashitegeko ribivuga ko nkuko biboneka mu ngingo ya 22 mu gihe ingingo ya 23 itegeka bene gutanga ikori ubwo nyine igitungwa gihejeje kubagwa kandi rikarihigwaho igitungwa kibagiwe inyuma y'iryo genekerezo igitigiri cy'amafaranga sigaye atarariwa gica cyongerwa ko ibice 50 kwijana iyo ngingo ibandanye isigura ko mu gihe itagisi ku gitungwa kibazwe ritarishwe rirasabwa rikabandanya gishuzwa mu kiringo cy'imyaka 10 ico kiringo gihagarikwa n'ugwandiko rwo kwishuza
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Kiritiyo turabandanye nano makuru mu bijanye n'imibano bamwe mu babyeyi barereye ku mitumba ya Gasebe yihamwe na Higiro aho ni muri komine Mutamu ntare ya Bujumbura bavuga ko batewe impungenge n'ibitigiri by'abigeme bari kubatwazwa inda z'indaro muri kino gihe bavuga ko zimwe mu mbozi bituma hari ubukene buvugwa mu miryango hamwe n'itituka gindero mu gihe ca none ibi kandi biremezwa na bamwe mu bajejwe intwaro muri ico gice ariko nabo bidoga ko hari nabangirizwa ico caha badahanwa Bushinwa ni nkuru ya Ejide na hayo.
Bamwe muri abavyeyi bakuru wa Mutumba bavuga ko gusubira inyuma kw'indera abana bahabwa n'abavyeyi ikiri mu mvo zituma abana babigeme batwara inda z'indaro kuri iyo Mitumba.
Abavyeyi basubira ku ndero baraba n'umwana amato kubacibwenge. Atakubacibwenge kweri bamwe kisati mwana ikarira turya ntakoreko. Yate tuse cyane kandi bisoba yuko n'abavyeyi bashobora kubana bavuga ati mbe mwana amato kubacibwenge kandi reka kukumagana n'abakabona bahungu.
Bamwe muri abavyeyi bateye impungenge n'uko iyo ngeso ishobora kubigwe gutuza baravyaho ibintu bigeze muri kino gihe.
Abana biwacu bari kwagira ngowane kandi ubwiye kura mu Burundi nibige koroha ubwiye koroha niyo mpamvu rero turavye leta yo fata ingingo akavuga ati nyimbo umuntu amutwaze zina bamupfunge cyane nta mutware nashobora kumutwara ni gusanga n'umugabo none ubwo yica mutwara.
Atware bo kuri iyo Mitumba baremeza ko hari bitigira ibinini by'abigime batwaye inda z'indaro kandi muri abo bamwe bakaba babakiri ku ntebe y'ishure ndetse rimwe na rimwe abazi bateye ntibahanwe. Eric Ngiriye abandi umukuru w'umutumba Gasebe yagira ati abazi batera ntibahanwa kandi baba bamenyekanye haraho bivambere no kubatware kugira bagirizo ntibahanwe. Uyu mutware yemeza ko ubukene cyangwa mikoro make mu miryango byongera kuzindi mvo zituma bigenye batwara inda z'indaro muri iyo zone ya Busenge ya kumine muhuti intare ya Bujumbura. Ibiharuro bitangwa n'umugambi w'igihugu ujyajwe ibyondokari rijyanye n'amagara meza by'umwaka 2024 byerekana ko abigime barenga 60,000 bari mu rugero rw'imyaka iri hagati ya 10 na 19 ariho batwaye inda z'indaro mu gihugu cyose.
Urugero rw'inyigisho zihabwa abana batarashikana imyaka 6 ni ukuvuga imyaka yo gutangurura umwaka wa mbere wa shule nshingiro mu Burundi gushika uburura caharugwa ku bice bitarenga 17 gusa ku ijana mu gihugu. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bw'indero naho nyene abiga muri ico kiringo baka kugwira mu mashure y'abigenga. Ibyo bushikiranganji bubibonamwo ingorane ku bumenyi bw'abana arico gituma umuyobozi mukuru mu bwo bushikiranganji ajeje ubumenyi hamwe n'ubushakashatsi atangaza ko ubushikiranganji bugiye kugwiza ibikoresho bigezweho kugira ngo inyigisho muri ico kiringo c'abana zitere intambwe. Ni inkuru tubaza Ivan Philibert Nduwayezu yimenyereza kuri Radio Inundi Culture.
Ku bwo umuyobozi mukuru yerekana akamaro ko gutegura abana bakiri bato asigura ko mu Burundi ivyo bikorwa hanini mu bisata vy'abigenga nayo mu bindi bihugu na cyane cyane aho Burundi buherereye ivyo bishigwa mu migambi y'ivyo bihugu.
Ahi wacu gutegura abana gutangura amashuri menyereye umwaka wa mbere tubimenyereye umwana tomboye tukaronka aho bamwakira novuga bakamufatira ababyeyi amwe twobita amagarderi nibyo cyane cyane dukora iwacu. Ariko ahandi hariho ibigo bibijejwe aho abana batangura hakiri kare bakahamara imyaka 3 ibyo bigo bikabategura gutangura amashuri yabo kuva mu wa mbere.
Claven Nijimbere yemeza ko mu gihe abana bateguwe neza iyo hageze ko batangura amashuri baheza bakoroherwa mu bijyanye n'ivyigwa.
Iyo nteguro irakomeye kuko bivanye n'ingene yakozwe iratuma wa mwana atanguye wa mbere bizomworohera cyane no kubaranya amashuri yiwe gusumba ba utaronsa amahikwe yokuja muri ibyo bigo bibategura.
Uwo muyobozi mukuru naho biruka amenyesha ko ubwo bushikiranganje bugifise intamba myibikoresho nabigisha babinonosoye ari ntavuga yuko bugiye kwihuta gutorera umuti w'ivyo bibazo.
Gutangura gukoreshwa mu mashuri numvuga ko bitoca bitangura ejo aho bukera aho amashuri busha tangurira harasabwa abarezi harasabwa ibikoresho ivyo byose biri mu bizotegurwa kugira ngo dutegure neza aba bana bacu kugira ngo batangure umwaka wa mbere wa fondamentale bafise ubushobozi bukwiye.
Abana barabwa n'uwo mugambi w'izo nyigisho hataragera ko batangura ishure shingiro baba bafise imyaka iri hagati y'itatu n'itandatu mu Burundi. Nk'uko biri mu biharuro by'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo indero byo mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 abana bigishwa bataratangura ishure bari ku bice 17 kwijana.
Umuhinga mu bijanye n'imvugo idakomeretsa Patrice Dieudonné nibizi arasaba ko mu gihe ca none mu Burundi hoshingwa umugambi w'igihugu woraba imvugo zikoreshwa n'abanyepolitike kugira ngo imvugo zicyoza bacanka bandi zigwanywe. Mu kiganiro yahagiye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu hashigwa habona igitabo cerekana ingene ikoreshwa gizo mvugo gifashe mu Burundi. Uwo muhinga yashikirije ko ibyo byofatwa nk'intumbero y'igihugu yerekana byemewe n'ibibujijwe mu mvugo z'abanyepolitike. Umviriza Patrice Dieudonné nibizi.
Icigwa cyakozwe na Sense kirora ku majambo bakomeretsa bibugwanko mu Burundi cyakozwe ku Burundi cyashekirijwe abakuru b'imigambwe barerekwa yuko indirimbo n'imvugo za politike zimwe zimwe zirimo amajambo mabi mbere baranabyaga ko nk'abanyamigambwe bafatiye kuri ibyo nyene haramaze gusabwa ico no kwita une politique nationale de communication politique canke guide de communication politique muri izo nyifato zibereye ngena abanye politike bavuga mu gihugu niho ho bamwo ibe nivyo ico cigwa nibaza ko kizoteba kikaba nkuko kiramaze gusabwa abo vyega kugira ngo habeho intumbero itanzwe n'igihugu kugene imigambwe mu Burundi yoshikira abanyagihugu imvugo yokoresha ibigujijwe n'ibitabujijwe maze ikigo cy'igihugu kijejwe kuraba ingena bimenyesha makuru bikora n'ibindi biyagwa mu Burundi bagaheza rero bakaronka naho bafatira kugira ngo bashobore kuvuga bati nyabona nyabuna iyi mvugo siyo hariho rero intambwe nuvuga nti tutarashika ko nk'igihugu mugabo kandi byari bibereye yuko turebwe nyere tubona tuti iki kintu ku Burundi turavye Burundi yo tuba niyo tuja ntibyari bibereye jewe ku bwanje numva umengo ho baho neza intumbero itomo y'igihugu yerekana ingene abarongozi b'igihugu bene bene gihugu ingene bavugana nivyo bita communication politique mu gihugu akabugwaniko rubigenga ubwo rero nta ruhari mu Burundi
Patrice Diodone nibizi numuhinga mu bijanye n'imvugo idakomeretsa ni naha duciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza shimiye kandi na Mathieu habona Yesu niwe ariko atuma amajwi abashikira twese tubifurije kugira ijoro ryiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis nduwimana.